mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyo 18 muri 10 na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Nta mwimbo twiteze kuzoronka kubera ko twahebuye ifumbire abari bagize icombara mu cende ntutwaga
iraduha ifumbire mugayiza kuyiduha igihe cyagiye cyarenze
mugabo rite komeze twizeje ubuciza buciza tugategereza tukagura
abo niba mwe mu barimye bigitegwa cy'umuceri bo mu ntara ya Bubanza iri mu gihugu cy'u Burundi bagaruka ku kibazo c'ifumbire kiriko kibatuma bakora bahomba turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Ariko nabanza nkababwira muri make kuri Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiye ibindi bihano rushasha Uburusiya inyuma yaho bigaragariye ko Uburusiya aribwo bwahaye ishano wahoze awusumira urusaku hamwe n'umukobwa wiwe mu Bwongereza mu kwezi kwa gatatu. Muribuka ko mu Rusiya Sergio hamwe n'umukobwa wiwe Julia babasanze bataye ubwenge aho bari mu gisagara co mu Bwongereza bose uko ari babiri barakize inyuma yo kumara indwi mu bitaro. Ivyo bihano bishasha ku Rusiya vyatangajwe ejo kwa gatatu bitegekanije gutangura shirwa mu ngiro kwigenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa munani bizobuza Amerika kugurisha mu Rusiya ibikoresho bishobora kubangamira umutekano mu gihugu nk'ibikoresho byo vya gitekinolojia. Ubwongereza bwashikirije ko bushigikira ivyo bihano vya Leta z'Ubumwe za Amerika. Intumwa ya ONU mu karere ko mu buseruko bwo hagati ahanura Israeli hamwe n'umuhari Hamas guhagarika ugusotorana inyuma yaho izo mpande ziraye zirasaniye. Umuhari Hamas warashe ibisasu vya roketi muri Israeli. Israeli nayo yihava yishura n'ibitero vy'indege vyahitanye umwe Palestina umwe abandi batanu barakomereka nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Gaza bubitangaza. Ivyo vyabaye mu gihe izo mpande uko ari zibiri zari zifise icizere ko zishobora kumva bikana kugira ngo bakinge ico bise intambara igira kane hagati ya Israel na Hamas. Abategetsi muri Leta ya California hamwe Amerika naho bavuga ko bashobora kugera mu kwezi kw'icenda batarashobora guheza kuzimya imiriro ya nyakanga itari bwigere iboneka muri kahise k'iyo leta. Uwo muriro wiswe Mendocino Complex Fire umaze guturira akarere kari ku kangana n'ibirometero 1217. Abategetsi basigura ko abarwana n'imiriro bashika ku 14 barimwo abanyororo hamwe n'abandi bavuye mu mahanga ariko ubu bariko barafasha kuzimya ariko ku murindi ufise ari munini cyane. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41. Aho ni ku muhingamo ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com tuno kuri Facebook VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongire ndabahikazi kiganiro cacu turagihera mu vy'uburimyi hahe myidoga ari myinshi marimye bigitegwa cy'umuceri bo mu ntara ya Bubanza mu Burundi bavuga ko kuronka ifumbire kuri bo bisa nko kuronka umuzi wibuye usivye ko bayigura amafaranga y'umurengera n'itegeko riho uburenganzira bwo gucuruza ifumbire abavyemerewe na leta gusa naryo ngo ntibiborohereje rigatuma bahomba. Ibindi na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Uyu mwaka uheze w'imbura ry'igitegwa cy'umuceri ntiwagenze neza ku barimyi bacu bo mu ntara ya Bubanza. Uretse ko watwawe n'imyuzurira y'amazi kuri bamwe, abandi barizwa nuko bakoreye guhomba kubera batashoboye kunguka nk'uko bari bavyiteze. Uko guhomba bavuga ko kwavuye ku bukene bw'ifumbire bwibonekeje. aba ni bamwe mu barimye bico gitegwa
kwari dufise ibyizigiro ko turakora ngifumbere gufumbera ariko twarabuze ifumbere abenshi ubonye bari fumbereje kubera ubukene nta mwimbo twiteze kuzoronka kubera ko twahebuye ifumbire abari bagize icombara mu cere ntutwago
iraduha ifumbere mugayiza kuyiduha igihe cagiye carenze
mugabo ritikomeze twizeze ubuciza tugategereza tukabura
yabaye mayobira aho gize ngo yironke naho yigura ibeje umurengirayo naho nyene uronsa aho gacisha bakayifata umucere mu shaka yanabiva mu mbere
ujejwe umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodico avuga ko aba barimyi batarira busema
imyidogo y'abarimyi kuri sezo duhejeje irumvikana ko harabaye utubazo twishi tutatuvuye ko twatumye hariho ifumbire iza itebye ariko rero tukabizeza yuko ubu ingingo zamaze gufatwa yuko ifumbire yakagatasi izoshika kare
ariko rero igitangaza abarimyi ningene leta ivuga ko ifumbire ikena mu gihugu ariko ikaboneka mu badandaza
turabona iyo fumbire nyine leta itanga ni igurishwa muri ayo mamangazini ariko nubwo igurishwa muri ayo mamangazini kandi iba yarabonetse mu giciro gitonya nuko bace batuzimba
uyu numwe mu badandaza bato bato dusanze muri zone mitakataka ya komine Bubanza atangura yishura ku kibazo cingene aronka ifumbire
iyo byashitse leta ikaba yayizanye iraboneka
umwe mwitora he
hariho nk'abanyagihugu bashobora kuyigombora ugasanga ntibayikoresheje bayimare hanyuma agashobora kukazana gafuko kamwe canke tubiri dutatu katumugurira hamukadushira kudutereka ukazurahereza bake bake bajya badatwara duke ku kiro kanusu canke turo tubiri dutatu niko twe tuyironka
iyo bangu itarekuwe ko babadandaza bayidandaza ayo makuru haramwe mufise
sima buragoye mu makino gihe hariho nk'ibintu byinshi bimwe umunyagihugu usanga babimugwanya ariko akarabati n'ubundi no gupfa ndapfa n'ikigoyi ugasanga abaye nko wiyahura
umufuko w'ibiro 25 wo mu bwoko bw'ifumbire ya DAP UR NPK na KASER ugugwa hagati y'amafaranga 25,000 muri leta ariko muri aba badandaza ukagugwa amafaranga 180,000 mbere abarimyi bakavuga ko hari n'igihe ushobora kugugwa ayarenga 100,000 ahanini akaba ari naho havuye uruhombo kuri aba badandaza nkuko yabivuga
kuvuga hageze mu gihe cyo kwimbura naronka nk'umuriyoni n'amajana 25 muriyoni na 5 mugubu nkuno mwaka honyene nkontoroye ukuntu ifumbere ya duzi nasanze ndose 600,650 mwirobo ncasanga nanje nakoresheje umutahi wanje ncasanga nakoresheje 600,000 nkuvuga narakontoroye mu rugo ncasanga ndose 650 gusa nkuvuga umugore nta n'igikwembe no mwaka namuguri
nubwo biruko itegeko inimero imwe agakwego ubusa gatanu cyo kuwa 12 kwezi kwa gatatu mwaka 2010 mu ngingo yaryo ya 12 rirabuza urudandazwa rw'ifumbire ruciye mu minwe y'abacuruza muri rusangi kugira ngo ishikire abarimyi bisaba ko baca kuba barongoye mu ntwaro kugira ngo babashikanire intonde n'amafaranga barishe mu makoperative itanga mu gihe rero hagize uyifatanwa Prosper Dodico ajeje umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi avuga ko mu gihe adafise ibisabwa n'itegeko yategerezwa guca yakwa igashikirizwa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi
uruhusha kumushikiranganje n'impapuro zerekana yuko iyo fumbire yakontorowe no vuga rero yuko umuntu wese afise ifumbire kurashuruza batiza kumubaza ibyo bintu bibiri atabifise aba ari hijya gose y'itegeko gushika ubu hari igihano cy'uko umuntu afatanywe ifumbire itali muri zo nzira zitatu nababwiye idafise bimwe bibiri bisabwa yuko bace bayifata bakayimutwara muri cyo gihe ntacaza abaze bace bayisubiza ubushyiranje buri n'ubworozi nabwo bwaca buyiha abarimyi ku giciro leta yamaze gushinga kijyanye n'ifumbire y'uwo mwaka
aha rero bamwe mu bajeje intwaro bavuga ko batazi iryo tegeko Nikwitegetse Jacques arongoye zone mitakataka ya komine Bubanza.
Mu misanzu hari abadandaza babasanzwe bazwi ko bayidandaza bije amategeko kandi bafise ibibanza bizwi cyane n'abandi rusanga bayirondera nk'uburyo bwa magendo bayikuye Bujumbura aho rusanga bifise ahantu bayidandaza mu bibanza byawe bibayabaye bitobito. Mugo bisanzwe bwe ntiturabona gose ko abo bantu hari kibabuza kuyidandaza kuko twabaye bwamenye ko bibuje ko bayidandaza tubona bayidandaza rero tubaza ko tangone za cyane zarimo
abarimyi basaba ko ifumbire yo bashikira igihe kiri majya gatasi ko muri uku kwezi kw'icenda kitararengana ivyo bakabona ko byo barinda kuzimbwa mu bayidandaza kuri magendu
leta nuko yogira akigoro ikazira dushikiriza ifumbere mu gihe cyakare no kuvuga nka twebwe barimye tujeje amaso leta tuyahanze leta no kuvuga leta iduha ifumbere kare natwe barimye turashaka kuhakora koyo nk'umukwezi k'umunani nk'umwe y'ukumunani nk'ubu tuba twamaze kuronka ifumbere kubera tuba twatanguye igihe cirima
mu bushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi bavuga ko abarimye ba mbere bazotangura kwironswa muri uku kwezi kw'icenda twimirije tumenyeshe ko intara yabubanza izimbere mu ntara zo mu gihugu zirimo igitegwa cy'umuceri ku bwinshi mu ntara yabubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane Ndonse arakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho abanyagihugu ba mu gisagara ca Kamembe kiri mu burengerazuba bavuga ko iciro vy'ibiribwa bikomeza kuduga abadandaza bikika mu kiza bitwaza abaza gusuma muri ako karere baturutse muri Congo mugenzi wacu Temistocle Mutijima harakomeza ni inkuru ku buryo burambuye
kuwa gatandatu yarari kugushaka no kuri bibiri yabuze
no kuri yanguranye pe
Ibicuruzwa aba baturage bavuga ko bihenze cyane ni bikomoka ku buhinzi n'ubworozi birimo inyama ibishyimbo imyumbati ifu ndetse n'imboga mu gihe bari mu mezi impeshya akunze kubonekamo ibiribwa byinshi hirya no hino mu Rwanda aha mu mujyi wa Kamembe ho bitandukanye n'ibyo kubgaba abaturage ibiribwa ntibyakabaye bihenda kuko uyu mujyi wa Kamembe ufite ibyaro byinshi biwukikije bikorerwa mu buhinzi n'ubworozi Impamvu bo bakayishakira kubakiriya bava mu mujyi wa Bukavu hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hano ahahera abakongomani benshi cyane ubundi abakongomani badatwara nk'ibintu by'imyaka ibishyimbo ibijumba n'ibindi byinshi nk'inyama usanga abakongomani aribo tubona aribo batuma ibintu bisa naho bikiri igiciro cyo hejuru
dore ko nyine baza ari benshi kandi n'amasoko n'abaranguramo hano mu isoko aba ari benshi hari abaturuka kure nabo bakongomani bakaza kurangura none iyo mpamvu ndabivuga
none se baza kurangura ibyo bijumba ibintu byinshi n'imboga n'isombe bari kuri n'umishogoro bituma nyine bizamuka ibintu ntibiboneke nyine neza
icyakora rizamuka ry'ibiciro by'ibiribwa kuri bamwe ngo ryanareberwa mu ndorerwamo y'imibanire itifashe neza muri iki gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuko nta bicuruzwa bicyambuka ku mupaka wa Ruhwa bivi Burundi ngo byerekeze Bukavu
urabona ko mbere abakongomani hari giye bajyaga guhahira Burundi none biryo cyo Burundi byagumye wapo ibikiva i Burundi bijya Bukavu ariko abazi Bukavu baraza bakabihahira hano urareba nk'ibishyimbo n'ubu turi mu mwero w'ibishyimbo ariko ntiwamenya ko ibishyimbo byeze ikiro ni 400-500 kubera icyo abakongomani baraza bakabigurira hano ziri hanyama ubu y'umugenzi wanjye avuze inyama baraza bagakebesha inyuzi bagateruza bakajya
ku ruhande rw'abacuruzi b'abanyarwanda hikamembe bariko ni inyungu ndetse usanga bahani n'icyashara bagiteze ku baguzi bava hakurya y'umupaka kuruta bagenzi babo b'abanyarwanda
nibo baduhahira kuko iyo batari kuduhahira ibintu byose birahomba
twe ni inyungu kuko abanyarwanda nta mafaranga bakigira duhahirwa n'abakongomani
umukiriya w'umunyarwanda abahaha ibiro bitatu ariko umukongomani azashaka ibiro jana ko nabakeneye inyungu agiye gucuruza
nibyo kidufasha hanini none se twe twabizana nyine tukanabyigurira bari baturuka Bukavu n'abakiriya kandi nabo tuba dukeneye
Icyifuzo cy'abaguzi b'abanyarwanda hamwe isoko rya Kamembe ariko nuko leta yagigena ibiciro ku biribwa bimwe na bimwe ku buryo butabangamiye buri ruhande
turasaba leta ko yaduha ibiciro bihoraho bitatugoye yenda bitatuma nabo banyamahanga babibura ariko natwe abanyarwanda twebwe tukabibonera hafi
icyakuri inzego z'ubutegetsi ahirusizi zo zivuga ko kugena ibiciro bidashoboka kuko igiciro kigenwa n'imiterere y'isoko ubwaryo Gana Kayumba Ephraim ni umuyobozi wa karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iyo abagura babaye benshi, icyo gihe birumvikana ko igiciro kirazamuka. Iyo kizamutse rero hasigara iki hasigara ku bushobozi bwo bangwe se ba bantu bose bagura kuko bajya ku isoko bose ntago banganya ubushobozi. Rero mu kugikemura nk'ubuyobozi bw'akarere nukongera ahubwo ibintu ibicuruzwa bijyana ku isoko. Icyo gihe bizahazabaho kuringaniza ikigero cy'abagura ndetse n'abazana ibicuruzwa none wena n'igiciro kibe gishobora kuba cyamanuka
kuba inzira ya hafi ku baguzi b'Bukavu bajya guhahira Burundi ariho umupaka wa ruhuhuza u Rwanda n'u Burundi sa naho ifunze kuri ubu kuko nta bicuruzwa bikihanyuzwa nka mbere bigaragara ko byatumye abaturuka Bukavu basigarana isoko rimwe ryo guhahiramo ariho umujyi wa Kamembe Iba ariko birakomeza kugira ingaruka ku bamikora aciriritse ku ruhande rw'u Rwanda kuko hari na bimwe mu byo kurya ubu badashobora kwigondera.
Birayi bisigaye bifite abaryi ba nyirabyo.
Temistocle Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Igisata cy'amagara y'abantu naho ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ifatikanije n'abajejwe amagara y'abantu mu bihugu bitandukanye byo mu karere bahagurukiye kiza cya Ebola cyatandukiriye uburere bwegereye u Rwanda n'u Burundi bimwe mu biriko birakorwa n'incanco ziriko zihabwa abashobora kwandura byihuse. Inkuru yateguwe n'igisata cy'icongereza aha ku ijwi rya Amerika Washington DC murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ishami ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko urwego rw'abahinga baheruka gutanga urucanco mu ntara ya Equateur muri Congo ariwo nyene ugiye gufasha gutanga urucanco nk'ubwo rukingira indwara ya Ebola mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ubwo rucanco rugiye gutangwa cyane cyane mu bisagara bya Beni na Manjina ahamaze kwibonekeza abantu bafashwe n'ico kiza muri iyi ndwi. Abambere batangura guhabwa ubwo rucanco n'abaganga n'abandi bakorana nabo hakurikira imiryango inshuti ababanye n'abandi begereye ahaba abamaze gufatwa n'iyo ngwara. OMS rivuga ko abo aribo bafise amahigwe menshi yo kwandura n'ingoga ico kiza. Umuvugizi wa OMS yabwije ijwi ry'Amerika kwico gikorwa kitazokoroha mu ntara ya Kivu ya ruguru kuko harangwa intambara n'umutekano muke. Ku bwa Tariki Jasarevic, iyo ntambara nyene iri mu bituma Ebola ifata abantu benshi. Yizeye ko inzego z'umutekano cyane cyane abasirikare bo mu rwego rwa ONU rwitwa MONUSCO bazofasha cyane cyane mu gukingira abazoba bariko bakora ico gikorwa.
For example, MONUSCO is sending already sent some security.
Ati nk'akarorero hari imodokari za MONUSCO zimaze kurungikwa mu gisagara cya Beni kuva mu mpera z'indwi heze. Izo zo dufasha mu gutwara ibikoresho. Atariko muri iki gihe tubwirizwa gushiramo ingufu kugira ngo dukore ibishoboka byose mu gukingira abantu. Impanuro z'abahinga bacu tuzozikorera ko cyane kugira ngo bakingirwe abantu benshi bashoboka. Jasarevic yemeza ko ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS hamwe nabo bafatanije ibikorwa bariko barakora ijoro n'umurango kugira ngo ico kiza cya Ebola ntikibandanye kurandagata. Abakozi bagera kuri 30 ba OMS hamwe n'abandi bahinga baramaze kurungikwa kuraba uko ibintu byifashe. Igikorwa cyo kuraba aboba barabonanye canke bararamukanije n'abagwayi ba Ebola kimaze kwerekana ko abantu barenga 900 bashobora kwandura n'ingoga ico kiza. OMS tuvuga ko icyo gikorwa kibandanya kandi ko kizotwara uburyo bwinshi kuko kibera mu bice birimo intambara. Intara ya Kivu ya ruguru yibonekejemo ico kiza cha Ebola yegeranye n'ibihugu bitatu binahana urubibe mbere ivyo navyo bikaba ari Burundi, igihugu c'u Rwanda hamwe n'Ubuganda. Ivyo bihugu cane cane Burundi n'u Rwanda vyamaze gutangaza ko vyafashe ingingo ruhasha cane cane ku mipaka y'ivyo bihugu hamwe no kuzindi nzira zose abantu bashobora gucamwo binjira muri Congo canke bava muri Congo baja muri ivyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi. Ingingo zafashwe zihuta nkuko vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ivyo bihugu bibiri harimo gukwiragiza abakozi kuri izo nzira no gupima abinjiye bose bava muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo, gutegura imigwi yonyaruka gutabara igihe bikenewe, hakaba haranubatswe ibigo bidasanzwe byo kwakira abantu bose bokekwa ko ibimenyetso vy'iyo ngwara.
Pierre Claver Niyonkuru arakenewe kuri iyo nkuru yari yateguwe n'igisata c'icongereza aha ku ijwi ry'Amerika Washington DC. Tukiri mu gisata c'amagara y'abantu, impunzi z'Abarundi zivuriza kuri poste de sante yo mu ikambi yo mu Rusenda zirasaba ishami rya ONU ryibitaho RCR kugurura ayandi mavuriro muri iyo kambi kuko ngo abarwayi bivuriza kuri iyo poste de sante ari benshi kuko ntibashobore kwitabwaho nk'uko byari bikwiye. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Impunzi z'Abarundi zivuriza kuri poste de sante yo mu ngambi yo mu Rusenda ndetse no ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda kiri mu sekiteri ya Tanganyika karere ka Fizi zivuga yuko ubwinshi bw'abarwayi bagana ayo mavuriro butuma bavugwa nabi, abandi nabo bagataba bativuje.
Kwivuza rero turi kwivuza nabi, nta miti turi kuronka, turi kugenda uraronka ipari imwe ukaronkana na mudakini imwe, umwana akakurembera akatana amafaranga ufize kuza kuza ku ifarmasi kuza kugura.
Iyo mugeze kuri poste de sante bigenda gute?
baratwakira ariko ntibatwakiye neza nk'uko impunzi nk'uko amategeko y'impunzi yarakwiye kwakira baratwakira ariko ntabwo tubibona neza uko iyo umugwayi yashyike baratubwira ngo aya masaha niyo dushyike mu masaha ya saa cyenda baratubwira ngo aha ngo havugwa ngo umuntu ngo arembye ngo ajya mu bitaro ngo ariko ngo we ngo utahe bakaguhereza agapande k'ipara hamwe mu ijoro ushaka no gupfira mu gitanda
ikibazo cyo kwivuza ngaha mu nkambi kiragoye cyane kuko se ku bitaro imiti ugiye kurondera cyangwa indwara urwaye se bakuvura ni ukuvuga stadiye icyo duhora duharaduharura ko ku bitaro bya ADS nta miti bahora bazana baduhengereza kuduheza parasitamo bakava ko batuzaniye imiti kandi ata miti ihari ahubwo ibyo tuhora twibadura twibaza ko imiti bayizanye bahora bahita bayigurisha ku mafarumasi kuko iyo tugiye kuyirondera tuyirondera ku mafarumasi tukayironkayo
Emmanuel Ntirampeba ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda nawe yemeza yuko izi mpunzi zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira ivuriro rinini ugereranyije n'umubare w'abagwayi byakira
dukuri iyo tugiye kwivuza usanga abantu ari benshi ari nacyo gishobora gutuma ku magahunda y'ivuriro baba bafise yuko babwiriza saa kumi ko babugaye inyuma hakaba bya bindi biyita abantu bihutigwa ariko haragera mu masaha abantu bakiri benshi abaganga bagatangira kubatuka bakabwira ngo subira inyuma gira gute ibintu nk'ibyo bigatuma abantu bataronka imiti byanashoboka none kubwa abantu ari benshi imiti nimba ishize mu minsi mikeya abaganga bakaca bazaravuga ngo imiti yaraheze ugasanga ari nabwo usanga n'ubusuma bwahavuye bujamo umuganga umwe akatwara umuti undi agatwara umuti imiti ikatuburana kuko byinshi abantu bavayo batavuye akavuga ati bahawe parasitamo imwe canke zibiri kubera imiti isanzwe ari mikeya abantu ari benshi
kugira ngo izi mpunzi zishobore guhabwa serivisi nziza y'ubuvuzi umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi asaba ishyirahamwe rya SR ko ryafungura andi mavuriro muri iyi nkambi
ikibazo cy'ibitaro ni ukuvuga yuko dufise impunzi nyinshi ngaha mu ikambi izo mpunzi urabye by'ukuri ku ivuriro dufise ntirishobora kubavura ngo babishobore turabona ko n'iryo ngaha hepfo urabye n'igiti gica batwakiriye uko kingana n'icyo duvize mu ikambi uca usanga ko igiti gihari kinini cyane gishobora kubakira abantu turavuga duti byiza botwongera uburyo amazu n'ibikoresho kugira ngo noneho ibivuriro rikomere rishobora kwakira igiti giri cyaba abantu bose hafi 250,000 bivurirwa ku ivuriro nka ririya risanzwe ryakira nk'abantu 500,000
umuyobozi uhagarariye ivuriro ryo mu Rusenda yite Prosper Omba avuga ko ku munsi hari igihe bakira abagwayi barenga ijana kandi bose bakabavura neza nayo by'imiti mike izi mpunzi zivuga yuko zihabwa ahamya yuko ari ibinyoma usibye yuko hari igihe imiti ishira mu bubiko bagategereza guhabwa indi miti n'ishyirahamwe rya ADES icyo gihe nicyo gihe basaba impunzi kujya gushakira imiti kuri za farumasi ku bijyanye no kubaka izindi nyubako z'ubuvuzi muri inkambi umuyobozi uhagarariye ASR muri Baraka Bwana Spiria Cyonyo avuga ko ubwo umuyobozi wa ASR ku rwego rw'isi Filippo Grandi yari mu rugendo mu nkambi y'umurongo mu kwezi kwa kane yasabye ko inyubako z'ubuvuzi amasoko ndetse n'amashuri baza babyubaka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe n'abaturage b'abakongomani bakiriye izi mpunzi mwamenya yuko atari muri inkambi yonyine yo mu Rusenda hagenda havuka ikibazo cy'ubuvuzi ahubwo no mu nkambi y'umurongo nabo bafite ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije ndetse no kuba muri inkambi ari nta vuriro ribamo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda w'umunara kivuye amajyepfo
Vedaste Ngabo harakenuye mu kanya turakubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenya ariko imbere yaho inkuru idushikiriye ubunyeni n'uko Perezida Paul Kagame amaze gusesa inteko y'u Rwanda turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri iyo nkuru mu makuru yacu yo hanyuma mu kanya akajisho ku mbuga ngurukana bumenya
Cha, bijya bibi, biranugwanugwa kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akandi na vyisomeye.
Eh, ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Eh, dupingi. Eh, dupingi. Utangike.
Eh, mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Ahamaso yacagera inkuru ikiranugwa nugwa cyane yerekeye ivyavuzwe na buramatari w'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi yemeje yuko yoba hari indege ya gisirikare y'u Rwanda mu kwezi guheze yoba yaraje mu kirere cy'u Burundi renza ibirometero 4 iyo nkuru tuyigaruka ko na mugenzi wacu Roje wirika neza yashimye kwegera umuhinga mu bijanye n'umutekano Gerard Birantamije
Buramatari w'intara ya Kayanza amaze gutangaza ayo makuru abantu batari bake bagize ico bashikiriza ku rubuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri Facebook na Twitter dutangure kuri uyu yanditse avuga ati ntimuronderere ingorana handi byose biva ku ntwaro mbi Uwundi na waya gizati, igituengeje, nuko muri vyose, alibula matari ya bitangaje. Gisiri kare chachu, kwa tachokila vivugako, ni mugume hamgerero. Unawaye mungamwati, niba mwari mushoboye kuyirasa, ariko ntimwabikora, mwara naniwe gukora kazi kanyu. Iyo ndege, iyo yugurura umuriro ku birindiro vy'intwari z'abasirikare bacu, imbabazi zanyu ntizari kwakirwa. Tubandanirize kuraba, basa n'abaganira, umwe avuga ati, none ntibari kuyikorora kabisa. Mugenzi we yishura ati, orara, birarenze urugero, birababaje. Uwundi nawe yishura muri makati, turiteguye. Dusimbize gato maze tugaruke ku vyashikirijwe na Nisenda Yizeye buramatari w'intara ya Kayanza ihana urubibe n'u Rwanda.
Ikituradushinga gusa nuko dufise umubanyi mubi nkuko mu munsi akaba ari abarongoye igihugu cy'u Rwanda kuko se abanyarwanda ari abanyi babi n'indongozi zabo ari mbi. Abo rero ntibasiba gukora ibintu byo kudusotora. Kuwato wa kumbre wa vizi na girengonda manyeshe uko igenkizu ya chumuna gata tu zukwezi kurangie indege gisirikare y'u Rwanda yinjiye mu gihugu cy'u Burundi irarenza ibirometero bine hanyuma iragenzura amakosa yacu asubira inyuma kandi byo bikaba byaratubabaje twarigumije sukubera tutari gushobora kuyikorera ko.
Naho batayikoreye ko umuhinga mu bijanye n'ibibazo by'umutekano Gerard Birantamije arafite ibyanegura iri jambo ry'ubutwari intara ya Kayanza.
Usanzwe ibintu by'umutekano n'ibyo bishobora kuvugwa mu nama iyo ari yo yose kimwe cya mbere kandi bivugwa n'uwo ari we wese. Muri ibi rero byabaye yavuze ntibashobora kwibaza ati nyine ko iki byavuze na guverineri itavuze n'inzego zibijeje izo nazo. Hari ubwoko bw'igisirikare, hariho ubwoko bw'igipolisi, hari ubwoko bw'igendereza, hariho ubwoko bw'ubutegetsi bwa leta n'inama y'umutekano w'igihugu. Izo nizo nzego zari gushobora kuba icyo zivuze kuri icyo kintu. Bivuga ko niba bagura amatara ashobora kugira icyo kivuze, rero kibishikiriza izo nzego zaramaze icyo zivuze ko.
Imbere y'uko zigira icyo zibivuze ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nubwo atawe yagiriza n'abarerekana ko yiteze umwansi uko biri kose. Paul Kagame yavugiga ko mu karere ka Bugesera ariko asozera ibikorwa by'inyigisho z'intwaza ngo bijana 180 zari zirangije imyitozo ya gisirikare ku itariki ya 13 ukwezi guheze. Umunsi buramatari wa Kayanza yemeza ko indege y'igisirikare cy'u Rwanda yinjiye mu kirere cy'intara yiwe.
Ntabwo abantu batorezwa gushoza intambara, batorezwa kurwana intambara yabashojweho, itegura intambara ariko udashaka kuyiba, ariko utorezwa kugira ngo igihe yabaye ndetse kenshi uwayigushojeho uyimurangirize. Ibyo tugena cyane cyane n'iby'iwacu, ntabwo tugena iby'ahandi. Iyo iby'ahandi byabaye ko bakubonamo, batubonamo ikibazo, bagira icyabo bakagushoza intambara, icyo gihe niho dukoresha umutimanama wacu, imyitozo twahawe, ubumenyi, hanyuma tukabirangiza uko bikwiye.
Uko biri kose Birantamije asanga abategetsi bakwiye kwitonda rwose iyo bavuga ku bibazo by'umutekano.
Icya mbere cyane ururimi n'ikirere gishobora gutera ingorane, biratera icyo nakwita mu Gifaransa bisikoze, kuko abanyagihugu bazokama bazi biteguye ati ni buca turaterwa n'indege zimaze iminsi zigendera hejuru yacu.
Hari n'ibindi anegura.
Cya kabiri nacyo niyo uri kuratanga amakuru kuzimaze nyine uri mu rwego rwa politiki, mu rwego rwa buramatari, hariho uko bigenda. Bwa mbere ho ubanza kumenya ibyo uvuga n'abo ubibwira no mu gihe ubivugira. Rero urazwe iyo nama nyine yari kiraba yari inama yanini y'abarongoye imigambwe, naho karongo imigambwe nayo nyine cy'umutekano kireka nibaza yuko buramatari kariko kagira rose kuvuga ibijyanye n'umutekano nk'ibyo, kuko mu byo bari bategereza kwiga nibaza ko icyo kibazo gitari kirimo gitegereza kuraba rero yuko hariho isano ibyo agomba avuge n'ibyo abatumire biteze ko avuga. Icya nyuma uri kumviriza ibyo yavuze, harimo amagambo nibaza yuko atokoreshwa n'umuntu w'umurongozi muri imwe twita diplomasi, kuko hari andi makoritoki kandi sinzi ko afite ibyemezo bikwiye, sinzi ko iyo ndege yayibonye yikoreye n'igisirikare gushika ubu, kuko nta rundi rwego rw'igihugu bigaho bivuga, nta muntu n'umwe rero yashobora kwemeza yuko iyo bintu bimeze uko.
Reka inkuru yacu tubirangirize kuri uyu yagize ati urukurukuru burya niyo nkuru. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloge wirikaneza nuko rwo duce dusozerere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi na engineer Justin yamufashije muhinga by'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe kuri micro tuzosurejo nkaho twatanguriye ariko ngende ndabatumiye muri isanga y'uno munsi saa 10 makuru twafitiye igice saha 12 no muyandi igice saha 1 n'iminota 30 muri yo haraza kuba harimwo iriko inteko y'u Rwanda imaze guseswa. Mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.